VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru muri kumwe na kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Mu byukuri rero iyi projet dufite niyo gutunganya imyenda y'abazize genocide yakorewe Abatutsi.
Woni Muhoza, umukozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide, asobanura uburyo bushya bwo kubungabunga imyambaro y'abazize genocide.
Ikambi impunzi nini cyane ku isi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya izoguma yuguruye.
Senateri Jeff Sessions yarahiriye kuyobora Minisiteri y'Ubutabera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yiteguriye kugiranira imigenderanire ifitiye akamaro Amerika n'Ubushinwa.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Reka aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Fidel,
urakoze Edi. Ku makuru yerekeye igihugu cya Kenya, ikambi impunzi nini cyane ku isi ya Dadaab izoguma yuguruye. Ibyo byatangajwe n'umucamanza wa sentare nkuru mu gihugu cya Kenya, John Mativo, uno munsi kuwa kane. Yamenyesheje ko leta itari kugara ikambi impunzi ya Dadaab kwiyo ngingo ikumira kandi kiye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Kugabisha kugara iyo kambi y'impunzi bimaze igihe kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2016, igihe leta yatangaza ko izorungika impunzi z'abanyasomaliya mu gihugu cyazo mu mpera z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2016. Leta ya Kenya yatangaje kwiyo ngingo yarifatiye ku bibazo by'umutekano. Ikambi ya Dadaab niyo kambi y'impunzi nini cyane ku isi, irimo abantu bagera ku 300,000, benshi muri bo abasomali. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Kenya, Mwenda Nkoja, avuga ko leta izokunguruza ku ngingo yafashwe na sentare nkuru kubera impamvu zatumye barondera kugara iyo kambi ya Dadaab ngo zikihari. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryahayagije ingingo y'iyo sentare. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko sentare nkuru y'igihugu cya Kenya yarungitse ubutumwa bw'uko ari urwego mu gihugu cya Kenya rushaka kubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Ku yindi nkuru yerekeye Afrika, Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma zagushikiriza ijambo ashikiriza abanyagihugu uko umwaka utashe, rishikiriza rivuga ku kugene igihugu cifashe hamwe n'imigambi y'umwaka uba ukurikira. Yamara ivyo bishitse mu gihe ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi no mu gihe ugushigikirwa kwiwe mu banyagihugu, amajwi mu banyagihugu rero atera agabanuka muri Afrika y'Epfo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, tuve mu karere ka Afrika tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Senator Jeff Sessions yarahiye mu mabanga yo kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birori byabaye no munsi wa kane mu ngoro ya Perezida Maison Blanche. Inama nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje Sessions ku munsi wa gatatu, ivyo inyuma y'impari zikomeye zamaze igihe kirenga umunsi. Inama nkenguzamateka yemeje Senator Sessions n'amajwi 52-47. Abaye umushikiranganji agira uwa gatandatu muri leta ya Perezida Donald Trump yemejwe n'inama nkenguzamateka. Jeff Sessions yavuze ko ari icubahiro gikomeye kuri we, yamenyesheje ko azokora ibishoboka byose kugira yizigigwe n'abamutoye. Jeff Sessions yashigikiye bikomeye Donald Trump kuva mu ntango y'igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza mu mwaka uheze. Sessions yemeye gushira amategeko imbere ya politiki mu mabanga yiwe y'umushikiranganji ajejwe ubutungane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yiteguriye kugiranira imigenderanire ifitiye akamaro Amerika n'Ubushinwa. ivyo ibiro vya president Trump Maison Blanche vyamenyesheje mu itangazo ejo kwa gatatu ko Trump yabishikirije mu ikete yarungikiye president w'Ubushinwa Xi Jinping. Iryo tangazo rimenyesha kandi ko Trump yashimiye Xi Jinping kubera ikete yamurungikiye ryakeza ukurahira kwiwe mu kwezi guheze. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje rw'imigenderanire bw'Ubushinwa Lu Kang yatangaje uno munsi kuwa kane k'Ubushinwa ushimi ikete rya Trump kandi ko bwiteguriye gukorana na Amerika mu mugambi wo gukorera hamwe no gukomeza imigenderanire kurushiriza. President Trump na President Xi Jinping ntibaravugana kuva Trump ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Igihe Donald Trump yariko yiyamamariza kuba president wa Amerika yaranebaguye akatari gake Ubushinwa cyane cyane ku kibazo cereke budandaje. Yarashavuje kandi abategetsi b'Ubushinwa igihe yavugana ku telefone na president wa Taiwan Tsai Ing-wen. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Igihugu cya Turikiya cyatangaje ko igitero cy'indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya zishe mu bitabaye n'impaka abasirikare batatu b'igihugu cya Turikiya mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Itangazo ry'igisirikare ryamenyesheje ko igisirikare cy'u Burusiya cyari ko kigira ibikorwa bya gisirikare byahiga abagwanyi ba leta ya Kiislam igihe ivyo vyaba. Iryo tangazo rivuga ko perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yahamagaye mugenzi we wa Turikiya Tayyip Erdogan kugira amashikiriza ubutumwa bw'umubabaro.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe igitabo cy'amategeko mpanabyaha kirimo kuvugururwa mu Rwanda, imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu birasaba ko mu gitabo cy'amategeko ahanagishya ingingo irebana no gukuramo inda yavugururwa. Ibi byatuma abemerewe gukuramo inda mu buryo bwateganijwe n'itegeko babigeraho bitababangamiye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboye.
Igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda kivuga ko gukuramo inda ari icyaha gihanwa n'amategeko, ariko hari ingingo yemera ko inda yavamo bitewe n'uburyo yasamwemo cyangwa se muganga asanze ubuzima bw'umubyeyi utwite buri mu kaga. Imwe mu miryango yaharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ivuga ko ibi akenshi bitubahirizwa, ariyo mpamvu basaba ko iyi ngingo yakwitabwaho mu kuvugurura iki gitabo. Tom Murisa ni umuyobozi w'umuryango ukorera mu karere k'ibiyaga bigari uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere, avuga ko umwana wafashwe ku ngufu akwiye koroherezwa n'itegeko gukuramo inda hatabayeho gutinda mu nkiko.
Itegeko rya risanzwe rihari ribuza gukuramo inda, ariko reka avuga ngo ryemera ngo byakwemerwa gusa mu gihe umwana yafashwe ku ngufu. Ariko iryo tegeko rikagira igika twumva yuko cyavaho kivuga ngo wa mwana wafashwe ku ngufu ngo agomba kujya mu rukiko akabona icyemezo cy'urukiko. Umwana wa 12-13 kuba atwite byonyine bivuga ko yasambanyijwe, kabona abishaka cyangwa atabishaka. Rero kuba abonye imyaka ye afite icyemezo kirangamereke ubwo afite imyaka 12 kumusaba ngo ajye kuzana icyemezo cy'urukiko, nta bundi buryo yakibona uvanyeho kurega uwo muntu akamuburanya. Urubanza kenshi rujya kurangira wa mwana ari mwabyara. Ubwo rero tukavuga tuti kohereza abo bana mu nkiko ni imbogamizi ikomeye cyane ibuza cyakigenderwa cyari gihari cyo gufasha wa mwana.
Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ishishikariza inzego zose cyane cyane zirebana n'ubutabera gukora ibishoboka byose bakarengera abana bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyi miryango ivuga ko abana bato baterwa inda rimwe na rimwe n'ababaruta usanga bataza amategeko abarengera. Ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato gihangayikishije umuryango nyarwanda. Ababyeyi bavuga ko bakeneye kwekwa inzira yabafasha kurengera abana babo cyane cyane abana b'abakobwa, kuko iyo batewe inda abazi bateye bahita babareka. Uyu mubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika yemeza ko umwana we w'imyaka 15 yatewe inda, ariko kugeza ubu akaba adasobanukiwe aho yabariza iki kibazo.
Ndamufite n'ubu ngiye ndimo ndakurikirana icyo kibazo. Imyaka 15 n'ubu ndimo ndabikurikirana ko yatewe n'umunyeshuri wiga hari igitaramo. Ahantu yabaga yiga umwana aza kumutera inda nyine ari umunyeshuri, ubwo barangije umuhungu aza gutoroka arigendera. Ariko ubu tuvugana asubiye ku ishuri. Uwo muhungu umwana we baricara mu cyaro hari Rwamagana. Ari itegeko ribyemera ryayikuramo, ariko ikibazo nuko yamaze kugira amezi ageze kuri 5. Ahubwo nkamwe nk'abanyamakuru ujyana amabwanyi mwadufasha ni ubuhe muri uwo mwanya wo guca muri urwo rukiko bigatinda gutya agahinda y'ibyara birasaba ikibe bisaba iki buriya.
Mwebwe mwumva byagenda bite nk'ababyeyi
muri kino k'ubuzima bw'umwana wanjye mbona buri mugungabana n'ishuri akaba yararivuyemo bibaye ngombwa ariko imishokite kuri byemera yayikuramo ariko utavyemera na Amerika kayibyara nge byanteye kibazo n'ubu ntago n'ubu ndahungabanye
cyake kibazo nyibona yuko umwana aba yahohotewe bamukobwa igihinde ari ntoya ishobora gukurwa
ingingo ya 165 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha mu Rwanda yemera ko inda yasamwe habayeho gufatwa ku ngufu gushyingirwa ku ngufu cyangwa se umuntu yatewe inda n'uwo bafitanye isano ya hafi iyo nda ishobora gukurwamo nanone kandi umuganga asanze ubuzima bw'umubyeyi buri mu kaga yasaba ko iyo nda ivamo ariko nubwo ibi byemewe abahuye n'ibi bibazo bavuga ko bitaborohera gukuramo inda kubera ko basabwa kujya mu nkiko ibi bikaba bitinda ku buryo bamwe babyara batarabyemererwa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
tugume mu Rwanda muri icyo gihugu bamaze gutangiza uburyo bushya bwo kubungabunga imyambaro yabazize genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni umushinga ugamije ko ibimenyetso kuri genocide bitazimangatana Madame Erica Bax Lagos ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ari nayo yateye inkunga iki gikorwa yashimye ishyirwa mu bikorwa ryawo yavuze ko bifite intumbero nziza yo gusigasira n'ubumenyi ku rungano rw'ejo hazaza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa
mu byukuri rero iyi projet dufite niyo gutunganya imyenda yabaze genocide yakorewe abatutsi iba hano mu kirizi y'Inyamata atari hano mu kirizi y'Inyamata gusa ishobora kuba yajya no mu kuzindi nzibutso uko bikorwa rero imyenda turayitandukanya iba iri mu ivumbi ryinshi tukayivana mu kirizi yaho iri tukayizana hano tugashyira
Bwana Martin Muhoza umukozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide mu Rwanda arasobanura uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bifashisha mu gutunganya imyambaro yabazije genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ngo itazangirika ibimenyetso bikazimangatana n'ubumenyi abakozi ba CNRG bakesha inzobere zo muri kaminuza ya Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi bisobanuro Bwana Muhoza yahaye itangazamakuru ni nabyo bahaye Madame Erica Bax Lagos ambasaderi wa Amerika mu Rwanda ubwo yasuraga uyu mushinga areba aho ugeze yari kumwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG Bwana Jean Damascene Bizimana n'umurimo usaba gufata imyenda imaze imyaka isaga 20 iri mu rwibutso bakayishyira mu mashini kabanze gatumuramo umukungugu ku muzo wa nyuma ababikurikirana bakizera ko ibimenyetso bitazononwa n'ubukonje babibika mu buryo bwa gihanga mu bisanduku bya plastike
iki nicyo cyumba cyanyuma aho niho dushyira stoke y'ibyo tuba twamaze gutunganya ku buryo burangiye hanyuma rero muti dukoresha n'uyu nguyu ni ceramique yitwa beads BEADS
no kuvuga ngo uwo muti ubifashe iki
uyu nguyu urastabiliza niyo ugafasha ugashyira ku rurimi gatangira kumakira gakurura amacandwe gakurura ikintu cyose cy'ubukonje cya humidity
nyuma yo gusura urwibutso rwa Nyamata no gusobanurirwa iby'uyu mushinga wo gusigasira ibimenyetso bya genocide mu buryo burambye ambasaderi wa Amerika i Kigali mu Rwanda Madame Lagos yashimye ishyirwa mu bikorwa ryawo yavuze ko usibye no kubungabunga ibi bimenyetso bizaba n'umwanya w'ubumenyi ku rungano rw'ejo hazaza aragira ati ndishimye cyane gukorana na CNRG n'itsinda ry'abakozi n'abayobozi bayo mu gushyira hamwe tekinike zizafasha mu kubika no gusigasira ibi bimenyetso hano iby'ingenzi kuri genocide ariko nanone no kwigisha abakiri bato mu rungano rw'ahazaza twizera neza ko bumva ibyabaye hano nishimiye cyane rero uburyo uyu murimo uri kugenda neza uyu mushinga wo kurinda mu buryo burambye imyenda yabazize genocide ni mucyo utangiriye ku rwibutso rwa genocide rwa Nyamata mu Bugesera Bwana Bizimana yashimye ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda yagize uruhare rwo gutuma uyu mushinga uriho umunyamabanga nshingwa bikorwa kwa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide avuga ko abakozi ba CNRG nibamara gusobanukirwa bya nyabyo by'iyi gahunda ubumenyi bazahungukira buzanagira umumaro ku zindi nzibutso hirya no hino mu gihugu
ngira ngo mwabonye ko hano niho nirwo rwibutso tufite imyenda myinshi ariko ikigamijwe ni ukugira ngo hano bahigire ubwo bumenyi hanyuma tuzajye no kuzindi nzibutso zose mu gihugu ahantu hose hari ibimenyetso kugira ngo dushobore kubibika mu gihe kinini kirambye icyo nababwira kinini ni uko dushimira cyane ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda kuko nibo badufashije kugira ngo tugirane contact na University of Pennsylvania ni nabo baduha inkunga y'amafaranga batera inkunga iki gikorwa kugira ngo gishobore kubaho no gukorwa
CNRG itangaza ko iyi myenda babungabunga mu buryo bwa gihanga ishobora kumara imyaka 60 itarangiriye kuhereye ubu Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya genocide iratangaza kandi ko magingo yatangiye ibiganiro na kaminuza ya Hamburg mu Budage biganise ku kuba inzobere z'iyo kaminuza zaza zigatanga ubumenyi ku Banyarwanda bwo gusigasira mu buryo burambye imibiri y'abazize genocide yakorewe Abatutsi. Biramutse bikunze biteganijwe ku rwibutso rwa genocide rwa Murambare rwo baheraho. Uyu mushinga wo gusigasira imyambaro y'abazize genocide yakorewe Abatutsi mu rwibutso rwa Nyamata watewe inkunga mu mwaka ushize wa 2015 na ambasade ya Amerika mu Rwanda ingana n'ibihumbi 86 y'amadolari Amerika. Nukuvuga saga ho gato miliyoni 63 mu mafaranga y'u Rwanda. Abari gutunganya imyenda mu rwibutso rwa Nyamata baravuga ko ari umurimo ushobora kuzatwara igihe kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka. Akabadira ubusa ijwi rya Amerika inyamata mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika ryumvikana no kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.com. Tuve mu Rwanda noneho tunyarukire mu Burundi aho imiryango 3,000 yo mu makomine ya Gihanga, Mpanda n'igice cya Bubanza avugwamo inzara mu ntara ya Bubanza aho ni mu Burundi niyo agiye guhabwa ibifungurwa n'abagira neza. Ibyo byatangajwe n'umujyanama mukuru wa Buramatari w'intara ya Bubanza. Ibindi kuri iyo nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Ku munsi ugira kabiri ishyirahamwe PAMU n'abandi bagira neza bariko batanga ifashanyo y'ibifungurwa mu ntara ya Bubanza, abahabwa izo mfashanyo barakenguruka kuko zije hageze ni nyuma yaho batimburiye iby'agatasi biturutse ku ruzuba rwinshi rwatumye imirima yuma. Bayubare Etienne wo ku mutumba Muyange muri komine Gihanga ahavugwa inzara izuri inzara imaze no guhitana abantu batatu mu babanyi biwe, ashimira ishyirahamwe PAMU rijejwe ibifungurwa ku isi ryabagarukiye ko kuri uno wa kane. Uno mugabo wo ku mutumba Muyange aharurwa mu baheruka guhunguka.
Emwe ntako twumva twoshimira, turashimye cyane twivuye inyuma ko nejo bundi botugarukirako bana nka harimo nka bamwe bari bamaze kwitaba imana kubera inzara bariho bapfuye mume batatu n'abandi bagoyagoya, ariko ko batugarukiye ko bamwe barahembuka hari abatava muhira hari abarwaye nyene byanse ntatasha dushoboye ntitugire aho turima baduhaye amazu ntitugire aho turima.
Barutwa nayo Inosa wo ku mutumba Rugunga muri komine Gihanga arashima nawe niyo mfashanyo, avuga ko hari bandi bataronse bakwiriye kugarukirwa ko hamwe atagikozwe bashobora kwitaba imana.
Amatwebwe nkuko baje gufasha uno munsi ababagira neza imana ibahezagire cyane, ariko hagiye guhembuka bamwe abandi bagiye gupfa kuko muri iyo zone mukuru wa mutumba wa Muyange asanzwe hubakiwe abantu amazu nk'amajana atatu cyangwa atatu n'imwe. Hariho rero n'ikindi gisagara kiri iruhande yabo naco nyene kitari kitigeze cubakirwa ariko ari abantu babakene bakiba muri nyakatsi, kandi abo bantu ntibafise naho barima. Oya abo bantu ntibaza kuronka kuko no mu baharugwa abo bantu ntibaharugwa kuko iyo baje baza kuraba abo bantu bubakiwa ayo mazu, ariko abatubakiwa abo mazu ntibanaharugwa.
Ibifungurwa bigizwe n'ibiro 38 bitangwa kuri buri muryango nivyo gufungura mu kiringo c'imisi 15. Ntibarakeribera umukozi wa PAMU aje ryo gutanga ifungurwa zihuta yabwiye Ijwi rya Amerika ibigize ibyo bifungurwa.
Ku muryango dutanga ibiro 38 n'utugarama turenga bigizwe n'ibigori ibiro 27, ibiharage ibiro 9, amavuta ikiro kimwe n'amagarama 185, n'umunyu amagarama 375. Ni ibifungurwa zikwije iminsi 15. kugira ngo zibafashe kuyunguruza iyo minsi. Dutegekanya kuzobongera utundi amezi atatu yikurikiranya.
Iyo mfashanyo ntikengurukwa gusa n'abayironkejwe, eka n'abajeje intwaro barashima ko abo barongoye bagiye gutora mitende. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'Intara Bubanza Nitunga Aster avuga abariko bagarukira kubageramiwe na kigoyi n'igitigiri cy'abategerezwa gufashwa.
Muri no minsi hariho ababandanya biyungunganya pamu mukuru w'inamashinga mateka umushikiranganje w'umutekano yaraje eka nabandi bariko bariyungunganya za Caritas kugira ngo bagarukire ku banyagihugu bamerewe nabi. Uyu makomine yasinzika yibo imijyango yose hamwe harugwa irenga gatonyi 3000 nivyo biharuro dofise no munsi makomine Gihanga, Bubanza na Mpanda.
Naho umuhanuzi wa Buramatari w'Intara Bubanza ashimiye ufashanyo yihuta, abona ko abanyagihugu batoguma bateza amaboko, abasaba kuvomera imirima bakanijukira kurima imboga mu turima two mu kigo kugira abagwanya inzara batarize kuzera inze. Uruzuba rwatse mu Burundi rushobora kuba rwaratumye abarundi bagera ku 3,000,000 bageramigwa n'inzara mu mpera z'agatasi. Ibiharuro bishikirizwa n'abakozi b'umuryango kwahuje utabara imbabare mu Burundi, abo bagaharurwa mu ntara 7 zigize igihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Arakoze umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka. Tuve mu Burundi tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa politiki w'Abanyarwanda witwa Inama y'Igihugu Iharanira Impinduka CNRD Ubwiyunge usaba ko ibitero bimaze hafi cy'umweru byibasira impunzi z'Abanyarwanda ziba muri Kongo byahagarara. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana n'umuvugizi w'uwo mutwe bwana Bernabe Sinayobye, ubu uri mu gace ka Masisi mu burasirazuba bwa Kongo, aratangira asobanura uko ibyo bitero biteye n'ababigaba.
Ibitero tuvuga ni ibitero byatangiye ku itariki ya 4 Gashyantarengwa 2017 bijyanye n'ingabo zarushijeho zirimo n'umujenerali witwa generali Baneza gutanga igitekerezo mu Rwanda kiri muri Masisi ndetse na Rucuru. Bizakubafatanyije n'abakomeye mu gihugu cya Kongo ndetse n'ingabo z'abayatura n'abanyagihugu muri kariya karere nayo ikikije umuvyamutuwa. Icyo bigamije ni ukuvuga amahoro y'amapimo y'impunzi, cyane cyane ibyavuga impunzi ashaka ngo kuzihana kubera yuko zagaragaje ko zitashyigikiwe federeli kubera ko zitandukanyije na politiki y'abayobozi ba federeli ndetse n'ibitekerezo byabo.
Mwese uyu mutwe wanyu wa politiki Inama y'Igihugu Iharanira Impinduka na Demokarasi CNRD Ubwiyunge aho muri Kongo muhakura iki ubusanzwe? Niba numva neza uko musobanura icyo umutwe wanyu ukora muri Kongo, mufite ingamba cyangwa se mufite intego yanyu ni kimwe n'iya FDLR, kuko n'umutwe wa FDLR uvuga ko urengera impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Kongo.
Ariko ntabwo bimeze kuko nta mpunzi ifite urengera, ntabwo waba urengera impunzi uri kumva kuko impunzi ziri mu kirenge, ziri ku UN, ziri impapi, ziri byose, ziri kampala, ziri imihara, ziri aho hose. Ndi kukubwira impunzi kandi niho FDL ifatanyije n'abaturage n'abanyarwanda bambwira impunzi kuva na kera. Ikindi FDL ntabwo ha bu 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 ari bimeze yuko izindi zagaragaje zatangaje zaje mu majyepfo ya Kivu no mu majyaruguru ya Kivu zatangaje yuko ndetse zitandukanije n'abayobozi b'umutwe wa FDLR igihe rero ntabwo yari ngombwa ngo avuge ngo aravugira impunzi aramutse afite n'icyo avuga baba bivugira ku giti cyabo cyangwa kuba bavugira umuryango wabo gusa.
Ndabashimiye cyane Bwana Barnabe Sinayobye, ni umuvugizi w'umutwe wa politiki CNRD ubwiyunge tuvuganye ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Mutwihanganire ku bw'ayo majwi atumvikanaga neza, ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana n'abayobozi b'umutwe wa FDLR kugira ngo batubwire niba koko ari bo bagaba ibyo bitero byibasira impunzi z'abanyarwanda ziba muri Kongo.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Fidel
urakoze Edi, tubabwiye ko ikambi impunzi nini cyane ku isi ya Dadaab muri Kenya izoguma yuguruye ivyo byatangajwe n'umucamanza wa sentare nkuru mu gihugu cya Kenya Jean Mativo uno munsi kwa kane. Yamenyesheje ko leta itari kugara ikambi impunzi ya Dadaab kwiyo ngingo ikumira kandi icye kubiri nibwirizwa shingiro. Twabwiye ko bitegekanijwe ko president wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ashikiriza ijambo abanyagihugu ku kugena igihugu cifashe mu vyama bibuka umwe utashe ivyo mu gihe ubutunzi bwifashe nabi mu gihugu no mu gihe amajwi yiwe mu banyagihugu yagabanutse. Iryo jambo nakaryo kuri we ku kuganira intambwe leta yagize n'imigambi ya leta mu mwaka uzokurikira. Amara mu bihe vya vuba amajambo yiwe yarahagaritswe n'abatavuga rumwe na leta bamwiyamirije mu kumukomera karuru. Twabwiye ko senator Jeff Sessions aha muri Amerika yarahiye mu mabanga yo kumushikiranganja jejwe ubutungane mu birori vyabaye no musiko wa kane mu ngoro ya president Maison Blanche. Inama nkenguza mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika yemeje Sessions yamwemejeje kwa gatatu ivyo inyuma y'impari zikomeye zamaze igihe kirenga umunsi. Inama nkenguza mateka yemeje senator Sessions n'amajwi 52-47. Abaye mushikiranganja agira uwa gatandatu muri leta ya president Donald Trump yemejwe n'inama nkenguza mateka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yiteguriye kugirana imigenderanire ifitiye akamaro Amerika n'Ubushinwa. Ibiro vya President Trump Maison Blanche vyamenyesheje mu itangazo ejo kwa gatatu ko Trump yabishikirije mikete yarungikiye President w'Ubushinwa Xi Jinping. Iryo tangazo rimenyesha kandi ko Trump yashimiye Xi Jinping kubera ikete yamurungikiye ryakeza ukurahira kwiwe mu kwezi guheze. Kwindi nkuru twabwiye ko igihugu cya Turikiya cyatangaje ku gitero cy'indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya zishe mu bitabaye n'impaka abasirikare batatu b'igihugu cya Turikiya mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Itangazo ry'igisirikare ryamenyesheje ko igisirikare cy'u Burusiya cyariko kigira ibikorwa bya gisirikare byahiga abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu igihe ibyo byaba. Iryo tangazo rivuga ko perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yahamagaye mugenzi we wa Turikiya Tayyip Erdogan kugira amushikirize ubutumwa bw'umubabaro. Rusiya na Turikiya bibandanya gukorera hamwe mu mezi arangiye ivyo bihugu vyompi vyafashije mu biganiro vy'amahoro ku gihugu ca Syria vyabereye mu gihugu ca Kazakhstan ukwezi guheze.
Shuti mwese turi kumwe turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi. Tuboneyeho kandi no gushimira engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibi biganiro. Kuri mikro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fideni Yongabo. Tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.